Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabaramukije nshuti bakunzi ndabayikaze muri amakuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Bamwe mu bari nyo mu myonga himwe imwe bariko baritegurira irima ryo mu mwonga bo muri zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bagasaba leta y'u Burundi kubaronsa ifumbire bazokoresha muri iryo rima. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu buributsa ko atakintu na kimwe cobwirizwa gutangirwa hikori incuri irenga imwe. Nayo ababikora ukavuga ko ari ukurenga amategeko. Kuri uyu wa kane niho hatanguzwa ihayanishwagurishwa ry'ivyakorewe mu Burundi ku nshuro igira icenda. Bamwe mu bitunganiriza ibikorwa by'iterambere bakanegura ko mu byo bakora hakiri ingorane zijanye n'ivyatsi bimwe bimwe bahinguramwo ibikoresho kavukire ibituma ibyo bakora bitagwira mu kanya imwe imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze bamwe mu barimyi bo mu myonga imwe imwe bariko baritegurira irima ryo mu mwonga bo muri zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura basaba leta y'u Burundi kubaronsa ifumbire bazokoresha muri iryo rima. Bakavuga ko mu irima riheruka bamwe muri bo bataronkejwe ifumbire abandi bayironka nabi nabi, babona ko itabonetse ku gihe bashobora kutimbura neza. Bakamenyesha ko n'umwavu w'Ikirundi bikora ko atamwimbushemeye bashobora kuronka mu gihe badacanze n'ifumbire y'ikizungu. Ni nkuru ya Diodone yanzigamiye.
Abo barimyo muri ico gice ciyo ntara bemeza ko batanguye kwitegurira iryo rima, bamenyesha ko nabo batanguye ivyo bikorwa ikibazo cibura ry'ifumbire rimaze igihe gibonekeza bishobora kubabera intambamyi.
Ubu bariko bitegura kurima ku myonga kandi nkaho urumva nahene baba bakeneye ifumbire mugabo kuyironka n'ingorane.
Nta fumbire ko ntacuronka
harabishika tukayironka ngabo rero n'ikubu mwaka mbona vyagoranye kugira ngo ifumbire iboneke.
Abo barimyi bavuga ko mu gihe iyo fumbire ihingurwa n'ishirahamwe miyobura bitegure gukoresha umwavu w'Ikirundi.
Umuntu aca yikora ku bitungwa afise nkuko bafise ayingurube canka y'inka aca akoresha
ry'amase y'ibitungwa nye ajya birafasha ijya fumbi yonye n'ijya fumbi baduhe yonye ntiyokora yonye
oyaye. Iyo kandi wacu twe turasasira ingurube, turasasira inka, turasasira impene, turasasira n'intama vyose. Ibi vy'inyama bika vyose umwimbo wa cane. Oya.
Nawo biruko bemeza ko mu gihe iyo myavu itoboneka, umwimbo ushobora kugenda nabi nko mu yindi myaka.
Ingwane ziga ni nyinshi. Rero cyane ingwane zo taho zigirira. Uhari urya mwanya wagiye kurima ukoresha abakozi ugira gute, ukoresha iya fumbire mu mwaka cha wa.
Abanyagihugu basaba leta y'u Burundi gushiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo ifumbire iboneke, kugira ngo bitegurire iryo rima ryo mu mwonga borohewe.
Ndetse ingufu ikarondera iyo fumbire y'abanyagihugu bakore neza bashyize umwete kubera bashyize umwete babona ko ni ifumbire iri kuboneka.
Bimwe mu biterwa birimwa muri iyo myonga yo muri iyo zone ahanini bigizwe n'ibiharage, ibigori, ibirayi, ibijumbu n'ubwoko butandukanye bw'imboga.
Diodone yanzigamiye, urakoze. Ico kibazo kandi kiravugwa mu ntara ya Gitega aho abanyagihugu baho bidoga ko bataronswa ifumbire ya fomi niyo bayironkejwe batayironswa ku mwanya kandi babayirihiye. Iki kibazo n'ibindi biri mu vyabajijwe mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bari mu karuhuko kabo aho bari bagiye kubagendera ivyegeranyo vy'ivyo bakuye mu ntara zitandukanye bikaba vyashikirijwe mu nama nshinga amateka kuri uyu wa kane. Kubijanye n'imigambi y'iterambere itararangurwa mu ntwaro mu makomine bashikiriza ko bafise ikibazo c'amafaranga make begeranya. Ni nkuru ya Jotan Iratuza.
Aho umushinga amateka Venamanira mbona yatowe muri iyo ntara yahoza nayirongoye yari karashikiriza mu nama nshinga amateka ibibazo abanyagihugu b'Igitega batuye abashinga amateka n'abakenguza amateka igihe babagendera muri ntwara ntuno mwaka.
Nuko abenegihugu bavuga yuko batumwanya cyane batakaza umwanya bagiye kurondera amakaranga muntu ku biro vya komine uko ni kure. Barashikije kandi ivyo bakunze kuvuga ikena ryo mwavu cyane cyane kwa nigihu bidoga yuko bari hakiri kare mugandi baronke umwavu. Twagiye turabaremesha yuko inzego zigerageza kugira ngo umwavu uzoboneke kare maze turime tuimbure. Abanywanyi bahurikiye muri ya makoperative Sangwe abatari bakusanga bafise imigambi ngiye kurabona bakora bahomba bigaca bituma badashobora no kuriha yangurane bahabwa. Twasanze hariho ndetse n'amakoperative amwamwe yibwe akibwa n'indongozi. Twasanze hamwe hamwe batagomba gutora abize basanga barabinuba
mu ntwaro babwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko amafaranga ababana make yo kurangura iyo migambi
bigaragara ko zitararonka uburyo bw'amafaranga buhagije aha rero cyokogwa nuko yohande ya mobilisation des ressources internes ibyo bitega commune ariko kandi nkuko byarategekanijwe yuko uburyo guhabwa amakomine ubwo babwinshi kugira ngo bashobore kwishyura ku bibazo cyane cyane ku migambi y'iterambere abenegihugu bamuguma basaba amazone yose turabona kandi yuko kugira ngo dusubire gukora ibikorwa byinshi no gusimbataza ibikorwa rusange aho twasanze nk'uko byahora biba mu minsi yahera aho ibiro by'icyubahiro mukuru w'igihugu byashobora guterera isima amabati ibyuma n'ububikunze byoshobora gutuma ibikorwa biba ku murindi munini tugashobora gukora ibikorwa byinshi
Gerase Daniel Ndabirabe arongoye n'amashinga amateka abona ko ahubwo abo batware batazi kurondera amafaranga
twagize simulation muri zone imwe barimye saison imwe ibikori baronka kuri zone imwe entre 700 millions et 800 millions de francs pour nani bikoresho byogura gute ahubwo ibintu biducamo tutabizi
ni jya mbere abashinga amateka n'abakenguza amateka baturukanisha ibibazo bihanze abanyagihugu inama shinga amateka ikavuga ko ibikoze mu ntumbero yo kubishikiriza abo vyega kugira ngo bitoregwe inyishu kandi ikiyemeza ko ico gikogwa izo kibandanya
Jotan iratuzi urakoze ubushikirangane mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu buributsa ko atakintu na kimwe cabwirizwa gutangirwa ikora incuro irenga imwe umuyobozi mukuru hajejwe umugambi wo kwegereza intwaro abanyagihugu n'iterambere rusange muri ubwo bushikirangaje ideo rubera intwari ashikiriza ko nko mu gihe hari nkujanye ibitungwa kubigurisha mu isoko ariha bicinjira muri iyo soko bishitse ntikigurishwe ko adashobora gusubira kurihishwa ubugira kabiri nayo kubadandaza baba bagiye gushora umwimbu canke ibidandazwa bitandukanye bariha itagisi bakipakira bagasubira kurihera aho babipakururira nayo abo barihisha kabiri akavuga ko ari kurenga amategeko tumukurikira
umusanzu mabwiritswe n'amategeko yose aravuga yuko kizira yuko umuntu ku matagisi arihishwa kabiri yateze ko yatanga rimwe mu bisanzwe umuntu yinjiye mu isoko agiye kugurisha nk'ibitungo arariha yinjiye kugurisha bishitse rero ibyo ashoye bikagurwa byose urumva ko biba bigenze neza bishitse ibyo yashoye ntibigugwe canke kumbure nk'umuntu yashoye nk'inka zitanu canke impene cumi mugabo akagurisha nk'inka zitatu hagasigara zibiri canke ari impene cumi hagasigara impene zibiri canke imwe asubiye inyuma yubwira abajejwe gutangisha muri iyo soko akabereka yuko mu byo yashoye kandi yatangiye tagis yuko hariho ibisubiye inyuma hanyuma zogarukana kandi gushora ku wundi munsi ukurikira umuntu yaronse kije gitanse icambere nuko akibika hariho ibitansi twita tike marche bitanwa nko mu isoko hakaba hariho rero n'indi bivuga nka kitanse umuntu aronka mu gihe ashonko jabuka nka makomine arenga imwe canke ajanga gushaka nka province naho rero ushobora gusanga rero nk'imigodi nka barriere bako baratangisha kenshi ni kugira ngo barabe ko umuntu yatanze kugira ngo ntagire amafuite abacanga amafraude ico no vuga nuko aho bishika kumbura abantu bakibaze ko barishe kabiri tuvuge nk'imodoka ipaki ibintu kuvuga aho yapakiri yaratozwa atojwe acagenda agasubira gutozwa gupakurura no kuvuga n'ibintu bibiri bidasa ari gupakira no gupakurura muri ico gihe rero naho yerekana haciye yuko yarishe gupakira ahaca hose nasubira kuriha kandi
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya namakuru yacu kuri uyu wa kane niho hatanguzwa ihanishwa gurisha ry'ivyakorewe mu Burundi ku ncuro igira 9 bamwe mu bitunganiriza ibikorwa vy'iterambere banegura ko mu vyo bakora hakiri ingorane zijanye n'ivyatsi bimwe bimwe n'ibihingurwamwo ibikoresho kavukire ibituma ivyo bakora bitagwira bagasaba ko ivyo vyatsi vyogwizwa kugira boroherwe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje muvyo bujejwe harimwo amahinguriro n'ubudandaji avuga ko bagiye kuvugana n'ubushikiranganje bw'uburimyi kugira barabire hamwe ibibanza byogurizwamo ubwo bwatsi. Olivier Kwizera niwe yari yahashitse
muri ivyo biro ivyo kugura ihayanishwa gurisha vy'ivyakorewe mu gihugu. Bamwe mu bashoboye kwitunganiriza imigambi berekanye ko hakiraga haze mu vyo bakora aha batanza karoro k'ivyatsi bitugwa mfuco kimwe n'ibindi ubu bisa n'ibiriko birazimangana. Menedora ndayikenguruke yasanzwe akora umwuga wo kujesha abona ko hobaho umugambi wo kugwiza ivyo vyatsi.
Reka tujisha ibintu cyane cyane by'akaranga abantu benshi batari bacibuka intamba mnisha cyane ziri mu kujisha kubera yuko ari ibikoresho bimwe bimwe biriko biragenda binyika novuga nk'ugwafu urutaretare ubugwegwe imihivu ndashisaba kugira ngo ibicishije mu kigo izabu batugwiriza imbuto hanyuma dufashanye no gukingira ibidukikije.
Mediatrice ni barutari mwishyirahamwe Medi Art asaba nyabona ubufasha mu mwuga bakora
badushigikire mu tugira amapibilisite y'ibyo dukora hanyuma n'ivyanashoboka badushigikire mu kuronka materiel zo gukoresha.
Kuri ivyo bishekezwa n'uyo mugwi w'abantu munyamabanga ntayegaheza mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwe amahinguriro n'ubudandaji ntakana k'ico kibazo kihari. Esera Niragira avuga ko bagiye kuvugana nawo mu bushikiranganje bw'uburimyi kugira ico kibazo gitoregwe nyinshi.
Twabonye ko hariho ibikoresho bitari bike mu Burundi bitakiboneka nk'ugwamfu tanke utundi twatsi bahora bakoresha. Twavuze ko dukoranye n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi n'ubworozi tugiye gusubira kukaraba ibibanza byiza twoteramwo utwo twatsi kugira ari nkoko zisa neza nkuko zahora zisa neza zibandanye zisa neza.
Ihanishwa gurisha ryabereye mu gisagara cya Bujumbura ku nshuro y'icenda kuva mu mwaka wa 2017 rikaba rigiye kumara imese 10 kakazoba kajya kwerekana ibyahinguwe mbere bikaba biri mu byoteza imbere igihugu.
Olivier Kwizera urakoze yo nonekara no gutakaza agaciro zibonekeza mu bibanza byari bisanzwe bikwegera ingenzi mu Burundi rirasaba ko igenzurwa ry'ivyo bibanza rishyirwamo abikorera utwabo bufashanya na leta mu gihe cya none kugira bitange umuganda mu gihugu. Umwihwezo wa Elias Sadiki umuhinga ya nonoso y'ivyakahise n'ivy'imbere yakahise anegura ko ivyo bibanza bimaze igihe bigenzurwa n'abavuga ko atari abahinga. Uwo muhinga abona ko ivyo bibanza vyotunganywa mu buryo bw'ubuhinga vyoshobora kwinjiza amafaranga nkayinjizwa n'ubutare mu gihugu. Kurikira Elias Sadiki.
Imyaka ni myinshi tuvuga ibi bintu ko ibibanza by'ingenzi bishobora kwinjiza n'amafaranga yaba bacanke bikanasumvya n'amafaranga yinjizwa n'ubutare mu gihugu cy'u Burundi. Ariko hakiri imyaka myinshi tuvuga tuti uko kuntu bitunganijwe siko ariko ntibirigira bihinduka. Aho bigeze ubu rero tubona by'ukuri bigakujya mu yabigenga hanyuma leta igakurikira yuko ibyanza byungabunzwe. Nk'ubu tugiye kuraba ruguru hari ibanza byoba ivy'ingenzi biko birononekara ikibanza mwezi yahungiyemwo cyo mu Burunga ubukiza cyarazimanganye hari ibanza byicane bifashwe nabi ivyo byose bituma umwimbo ubura mu gihugu kandi wobayeho. Tuvuga ibibanza byitwa ko biri mu minwe ya leta ugasanga ahubwo abigenga atanaho bizwi bariko barabikoresha bicisha amafaranga atanikori bariko barariha ugasanga nabo leta yashizeho byukuri nacyo bariko barahamarira yamvuga ngo leta nihomba nico gituma ibanza ndagakaranga ari byo bibanza by'ingenzi bitigera bizana umusaruro ugaragara mu gihugu. Leta nihomba bikacha bijyamwe nuko usanga umuntu ariko arabikora kubera yuko yahateretswe ntabikora kubera yuko abikunda kandi mu gihugu abikunda bariho mugabo kumbure afise ubavugira ati urya muntu arabishoboye ugasanga umuntu kuko afise mwene wabo cyangwa undi muntu yamuteretseho hanyuma giye kuvyonona kubera yuko si wo muhamagaro wiwe. Hariho nabavyiga mu mashuri ngahi Burundi ariko ugasanga bariko barayerera ngaha mu gihugu kandi bari afise uwo muhamagaro gukunda ivyo bintu no kubitunganya.
Ishiramwe bafashe bige naryo nyene riranegura ko hari abanyeshuri bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi nabi ibituma bubasamaza inyuma yaho abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bidogeye ko abana babo bakoresha ubwo buhinga mu kuraba bitagira ikimazi. Jean Samandari arongo iryo shirahamwe abona ko hakwiye gutangwa impanuro kugira abanyeshuri bamenye ko bategerezwa gukoresha ubwo buhinga kuko kubwiwe ari ngombwa ko bukoreshwa. Kurikira Jean Samandari.
Turabona yuko hariho ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ku banyeshuri cyane cyane ku matelefone ugasanga barabikoresha haba muhira canke ku mashuri ariko bwa mbere ho ubuhinga ngurukana bumenyi ni iterambere ariko ubwo buhinga rero babukoresheje nabi ugasanga umwana atonda na telefone irashaka ruko kumusamaza muhira ugasanga ariko arakoresha television ugasanga ubwo buhinga rero agiye kubukoresha ibitajanye n'intumbero ko umunyeshuri yokwifashishije ubwo buhinga kugira ngo anonosore ibyigwa byiwe ibyo turazi neza yuko bihanwa n'amategeko y'amashuri mbere bagufatanye na telefone ku ishuri bakayikwaka kayibika kugira ngo uzoze kuyironka umwaka w'ishuri urangiye ubwo buhinga rero kubera ari intango hategerezwa kujaho kumvisha abavyeyi kumvisha ubwo gwaruka ingene ubwo buhingagurukana bumenyi bo bukoresha ku neza y'ivyigwa ibintu byose birafise ingaruka nziza n'ingaruka mbi bivana rero ingere ubwo buhinga abana babukoresheje ni intango abantu bategeza kubimenyera kuko nkuno munsi n'ubuhinga bugezweho ubuhinga ngurukana bumenyi kandi isi ntihigeze rero dutegeza kujana n'ibihe ariko tukamenya ingene dukoresha ubwo buhinga
Jean Stamandari urakoze ari nancu tibakunzi turangirije hanyuma makuru twariko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwarimo duteza biri shimire Matia bona Yesu ari muhinga bw'ivyuma mubandanye mugira ibihe byiza na radio Indundi Culture murakoze